Mugatumba kurugabano rw'u Burundi na Republika ya Demokrasi ya Kongo ni abategetsi b'u Burundi bashimye kuja kwerekanira bimwe mu byafatiwe mu isekeza ryo kurwanya rucuruzwa rwa magendu ndengambibe hagati y'u Burundi n'ibihugu bibanyi. Abakomiseri b'igipolisi mu turere tw'umanuko bushuburengero n'ubuseruko, uburaruko bushuburengero n'uburengero hamwe n'umurwa mukuru butunze Bujumbura bari batumwe ko n'umushikanganje ajeje intwaro yo hagati mu gihugu n'umutekano kugira baze kwerekana amenyesha makuru y'ibyo bafashe bigiye bukanwa imbibe mu buryo bw'amanyanga. Ahanini ibicuruzwa n'ibyimburwa bifatwa bigizwe n'isukari, sima, nyobwa, butare, ifumbire, ibitoro, ifungurwa nk'ibiharage n'ibigori, hamwe n'ibitenge byo kwambara, ariko hari n'urumogi. Umushikanganji Martin Iterese yavuze ko leta yahagurukiye urucuruzwa rwa magendu ku murindi ukomeye.
Urugamba twarutanguye kandi tugeza kurutsinda, kandi dushimira cyane cyane inyamirama kuko bari ku kivi by'ukuri, bari ku kivi kuko uyu ni umwimbi w'ibikorwa byabo. Dushima kandi n'indabajijwe intwaro nabo nyine batahengeshanya gufashanya bijanye no guhungabanya itunga ry'igihugu n'urugamba twese tugeza kugwana kandi itutegeza kurutsinda.
Umushikanganji w'igaga cya leta bavuga ko ibicuruzwa byafashwe bizoca bigurishwa maze amahera azovamwo ashirwe mu kigaga cya leta. Francine Narukundo n'umunyamabanga ntayegayezwa muri ubwo bushikanganji.
Ari agaciro kuko ibidarozwa n'ibyagurishwa amahera azoja mu kigaga cya leta ashobore kurangura imigambi igihugu cashije imbere.
Abapolisi baragabishwa co kimwe n'abakozi bigobe akijejwe kwegeranya amatagisi n'amakori ya leta. Nta mucuruza afatanywe itonga cemerewe kurihishwa mande mu gihe bigenze uko ubufasha wese ategerezwa gushengezwa mu butungane.
Bose bahamagarirwa ko babonye fraud atamande baca batangara dose mu gipolisi, dose igacikogwa neza igacigenda muri parike. Uzohirahira agasubira gukora ivyo agacamande umufrodera agacayita tuzomuhamurura ko ari umukomplice wiwe turomukorera dose nawe nyene kugira baje bagende bajaye. Uyu ni rinye rouge kuri fraud ni rinye rouge nta kigongwe kandi bavyumve neza.
Ivyinshi muri ibicuruzwa bifatwa biriko bishorwa hanze y'u Burundi mu bihugu bibanyi vya Tanzania, mu Rwanda no muri Congo biherutse kuduzwa ibiciro mu kwezi kw'indwi umwaka, ni ukuvuga isima, ibinyobwa n'isukari. Mbere ibitoro vyo kuva mu mpera z'ukw'indwi vyadubugijwe kabiri. Irya hafi igiciro cavyo congerejwe hari kuri uyu wa mbere. Naho vyadubugijwe ariko kw'isoko umuguzi yavuga ko atabibona nk'uko biri kw'isukari, ariyo muri usange isohoka cane. Abanyagihugu biganira ijwi rya Amerika ko kuva mu 2021 ikibazo c'isukari cabaye ingora bahizi.
Isukari yabuze cane muri iyi misi, iyo natwe ntiturabona impamvu. Ya natwe ntidushobora kubitahura, ntituramenya ikintu na kimwe. Amatwi adusumira bamwe bamwe baratubara ko yoba ija mu bindi bihugu, mugabo natwe twari tuyikeneye gose. Isukari ibuze mu gisagara ca Bujumbura iradutera ubukene. Hajewe nari nsanzwe imfasha gose nakora nk'ibintu vy'ibitumbura, mugabo maze hafi nk'igice c'ukwezi ntakora. Urumva ko ari uruhombo runini, dinjiza nk'ibihumbi cyane. Urumva navuze ko ari igice c'ukwezi, urumva ko 50,000 namaze kubihomba.
Ndabona ko isukari yabuze cyane.
Naho uyironze nakayiko iyo baguhaye kajya bahora bagurisha ijana usanga ari ka kayiko gatoyi cyane, ari mu watekiko dusanzwe tumenyereye bahora badupimira. Hariho n'ukundi kare bahora batwobrija yuko twogura ikiro c'isukari tuguranye n'umukate, ariko ubu navyo nyene navyo tukironga.
Gusaba ko boraba bakagira bakatworohereza, nimba ari kirajabuka baraba batworohereze kugira natwe abanyagihugu tworoherwe.
Twe twatakambira leta yuko yodufasha ikatubariza ikaturosa twebwe abanyagihugu tugashikirwa niyo sukari.
Icyo kibazo cyabaye cyane Perezida Evariste Ndayishimiye kwa 31 ukwezi k'umunani guheze yakoranije abacuruza bakuru bakuru bayo ku murwa mukuru wa politiki ya Gitega. Mu gashavu kenshi yagabishije kuzobafatira ingingo ruhasha harimwo kubagomorera k'abanyagihugu.
Abarundi mushaguzwe n'ingeri sukari yibwa ano babwira ni muzane inkoni mwese tubakubite nibo tongobaneje. Ano wanakora cyane kira danyaye aboza n'inkoni no kwiruka bigabo nizo badeshe burya ndazi ko muri kumugira ngo munteranye nawe n'igihugu aho nciye bamvume ko nanjye mushaka ko bakubita amakofi nanjye ndababwira ndiko tutakubita amakofi ndababonye babaza cyangwa namadufungura bari abapfunzwe bose nabo mukaja mukabasubiriza bagacabaza bagacuruza isukari nkaraba ko nabo bagiruka muri kamurabigira navuga mwaramenze abana bamenza nemeje babaje mutamugasho abarundi bavunge bavungire mu mitima yabo kubera gutundura bakamfunga mwese araturiye araturiye ari mwebwe mwari kirikunda.
N'isekeza ryo kugwanya ucuruzwa ndengambibe rwa magendu rimaze amezi 8 ivyerekanywe n'abategetsi n'ivyo mu mezi 3 aheze. Mu Burundi nta bitigiri vyerekana amafaranga leta igarura buri mwaka mu bicuruzwa ifatira ku mipaka bijanywe mu bihugu bibanyi. Ariko akatari gake ikigo BR kijejwe gutoza amakori n'amatagisi n'igipolisi barerekana iba vyafashwe. N'uyu munsi umuserukizi w'ubushikanganje bw'igaga ca leta ntiyerekanye yazova muri iyo minyago. Eroje uri ka neza ijwi rya Amerika.